Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 2022 gitugutu mu mwaka 2024 cyuti namwe bagenzi mwashimye kwikira radio Nzamba gato yakawe ndabahaye mwiriwe canke baramutse bivanye naho muherereye njya sango rya makuru mu Kirundi nayo akaba agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Kuva kuno wa kabiri abarundi batanguye kwiyandikisha kugira ngo bazokwitabe amatora y'umwaka uza. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko atamuhamagaro bafise bo kwitaba kuja kwiyandikisha muri ayo matora ngo kuko intego y'ayo matora yaranzwe n'utunenge tutagira izina. Muraza kubyumva. Mu gisata kijanye no kumenyesha amakuru naho bamenyesha amakuru n'amaradiyo basabwa kutazogira aho bahengamiye kandi ntibabeshe mu gushikiriza amakuru mu gihe cy'amatora yo mu 2025. Ibyo byarabishikirijwe kuri uyu wa mbere n'urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi CNC. Umumenyeshamakuru Inusa Muhozi yarongoye urwego rujejwe guhanurana hagati y'amenyeshamakuru OPB avuga ko ako kamu atacuka maze uko mu Burundi atamenyesha makuru byigenga bikarangwa maze kuvyumva. Nayo abanyagihugu bo muri karitiye Buterere ni muri komine Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura bagiye kumara indwi yose ata amazi baronka mu bombo yabo. Ubu ngo ibido y'amazi ikaba igeze hagati ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na 500 by'amarundi. Ibyo biruko mu gihe basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nonge ndabaha nikaze ano makuru tubahere mu gisata kijanye n'amatora. Kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 2022 gitugutu mwaka 2024 niho hatanguzwa igikorwa cyo kwandika abakwije imyaka bazokwitaba amatora atekanijwe mu mwaka uza mu gihugu cyose. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura baganiriye na radio Nzamba agateka kawe bemeza ko atamuhamagaro babifisemwo kuko ku bwabo integuro y'amatora yaranzwemo utunenge kuva mu ntango kandi ku nyungu z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Barongera bakamenyesha ko n'abatowe ngo bakore icyo gikorwa cyo kwandika batowe mu mugambwe uri ku butegetsi kandi icyo gikorwa kitaraba imigambwe ikurikira.
Ntabwo ari ibintu bishobora gutuma amatora agenda neza. Ikikuki kubera yuko umuyobozi wagiyeho mu manyanga wagiyeho hadakurikijwe amategeko. Uyu mugwi ahanini ugizwe n'abantu bamwe ugizwe n'umugambwe umwe ukagirwa ahanini n'ibyiyumviro bimwe n'ibikorwa bimwe. Ibyo rero urumva ko ata demokarasi irimo. Rero ibyo bikorwa byose ntacyo bizomarira abarundi tukaza dufite bumwe kuko yamaze gupfa mu ntango na cyane cyane umugwi sende ugishyirwaho. Nicyo gituma rero n'ibikorwa byabo byose ikora bidashobora kuba ari ibikorwa bijyanye n'amategeko ari ibikorwa byizewe. Rero tuhamagarira leta, tukahamagarira abarundi, tukahamagarira cyane cyane abaserukire abanyagihugu, kumwe tukahamagarira imigambwe yose ko hobaho itunganywa ryiza ry'umugwi ujejwe gukiza amatora.
Birateye amakenga kuko uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho uri hose uraza kandi batawukunda bongera kwira gusa. Batangiye kwira mu gutoranya abazandika aribo nkumbura z'abaje mu mabiro y'amatora aho batorwa mu ibanga barungitswe n'abantu bazi mu mugambwe. Ni ukuvuga udahagarariwe udatangira uwo mugambwe bwe ntiwangikwa. Abihenze ngo bajyanye amadosiye basanze bataye umwanya w'ubusa.
Muko na radio na mnyesha makuru basabwa kudahenga macanke ngo bashiremwe ububeshi mu gutanga amakuru yose yerekeye amatora igihugu cimirije y'umwaka 2025 kunakamo katewe mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'urwego rw'igihugu rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora CNC. Esperance Ndayize yarongoye ku rwego asigura ko mu gukurikirana icyo gikorwa camenyesha makuru mu gihe cy'amatora rwego CNC rutegekanya gushiraho itegeko abayobozi b'imenyesha makuru bazotera ko umukono tumukurikire.
Kubera tuzi ko uruhara rw'ibimenyesha makuru ari ntangere mu gufasha kugira ngo amatora abe ku mugaragaro mu bwigenge no mu mahoro, inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha makuru ifasha kano kanya ngo ihamagarire abamenyesha makuru gukurikirana neza intambuko zose z'ayo matora bakoresheje ubuhinga, ubwira, ubwitonzi kandi bisirunze amategeko agenga umwuga n'agenga igihugu. Ni muri iyo ntumbero kandi tubasaba ko abenegihugu boronka inkuru itohojwe neza ataho ihengamiye atagushikuza atabishobisho cyangwa ububeshi kandi zitajuragiza bene gihugu. Abarongo bimenyesha makuru n'abamenyesha makuru ubwabo bogira gwabo ikirangamitsi cy'amatora kugira ngo ntihagire akabasoba, bafashe mu gusigura neza ibyerekeye amatora babicishije mu bigando n'amakuru bashikiriza bitomorera neza ababumviriza inyifato bogira mu gihe cy'amatora. Mu gukurikirana neza icyo gikorwa cy'abamenyesha makuru, inama y'igihugu jejwe kumenyesha makuru irategekanya itegeko rizogenga ico kiringo. Iyo tegeko rero abarongo bimenyesha makuru bakadoshira ko gikumu mu kiringo c'imyamamazo, naho inama nkuru ijeje kumenyesha makuru izofata ingingo iringaniza neza ingene abazo bahiganirwa ibibanza byo mu matora bazoronka uburenganzira bumwe bwo guca mu bimenyesha makuru bashikirize imigambi bategekaniza bene gihugu mu gihe botogwa. Iruhande y'ibyo tiributsa amenyesha makuru ko amatora ari nzira ngombwa muri demokrasi, arico gituma adashobora kutwibagiza ibindi bikorwa ngira kamaro kubene gihugu bitegerezwa kugumana ikibanza cyabyo mu makuru no mu biganiro.
Mwishira hamwe OPEBE yo guhanurana hagati y'amenyesha makuru bavuga ko ako kamo ku rwego CNC ataco kamaze mu gihe amatora atigera aca mu muco mu Burundi kuva umugambo CNC FTD ushitse ku butegetsi. Umenyesha makuru ino Samuhozi yarongoye iryo shirahamwe asigura ko atamenyesha makuru byigenga bikiri mu Burundi kuko atamenyesha makuru yo kubahuka kuvuga iby'ubutegetsi bwa CNDD-FDD budashaka, akavuga ko leta idashaka kubahiriza bwigenge bwo kumenyesha makuru. Tumwumviriza
akamo umukuru wa CNC yahaye abamenyesha makuru ngo ntiyogire aho bahengamira amatora ari buze mu gutumwanya kugira icyo umuntu abivuzeho, kuko ayo matora uko azoba ameze nk'amatora twaheruka nayo imbere yaho kuva 2010 gushika uno munsi nta matora mazina arigera aba mu Burundi. Amatora agenda uko CNDD-FDD ibishatse, ushaka kuba aratumwanya yoja muri ayo matora, ariko ntibashobora kwemera kurushwa. Naho barushwa bamaze kurushwa katari gake bwo batabyemera n'ubu ntibazorushwa. Rero kuvuga ngo abamenyesha makuru ntibagire aho bahengamiye, n'ugupfa kuvuga kugira byitwe ko bakoze akazi kabo na cyane cyane ngira ngo barondere uburyo bwitwe ko ariko barabafasha kuraba ko ibyo amakuru bikora neza cyangwa ibiki turazi ko tabinye amakuru bigikora byigenga mu Burundi biriho ako kamwe rero ka sense ni ugupfa kuvuga nayo irabizi ko ibyivuga itabyemera kutagiraho bibegamiye abanyeshamakuru nibavuga amafuti n'ubusuma buri ko buraba bazohagarikwa bazogira ibibazo bazonyuruzwa nk'abandi banyurujwe cyangwa bicwe cyangwa bafungwe cyangwa imenyeshamakuru byabo byugarwe babake ibyo bakoresha nta gitangaza gishasha kiriho gikasa n'ibyo tumaze mu imyaka nta na kimwe rero nta sense umuntu yosaba ngo yubahirize uburenganzira bw'abanyamakuru ntabyishoboye ntabyishaka nta leta umuntu yobisaba ntabyishoboye ntabyishaka
kuri amate hanyuma tubandanye
inzamba
tutandukira igisata kibidukikije kibazo cy'ibura ry'amazi cyabaye kanini n'abahinga muri karitsiye ya Buterere muri komine Ntarangwa mu gisagara cya Bujumbura abanyagihugu bavuga ko bamaze iminsi irenga itanu atanimari korotse mu mabombo kugira ngo baronke ayo kunywa nabifise bikora kubagendesha amakinga ciro kizimbye kuko bariha hagati y'ibihumbi 2,500 kubido imwe y'amanitse 15 inkuti ibaze mugenzi wacu Audace Nimbona
abanyagihugu bavuga ko bamaze hafi indwi atanima ry'amazi rikorotse mu mabombo yaba aya rusangi canke ayo mu miryango bemeza ko naho yahora aza rimwe rimwe mu ijoro vyabafasha gutunganya neza ibikorwa byo mu ngo zabo umvirize umwe muri abo banyagihugu
tumaze igihe kitarenze duto tudafise amazi meza haba mu mabombo rusange cyangwa mu mabombo yabatwegesheje imuhira ariko kare yahora aboneka rimwe rimwe mu masaha y'ijoro haba ku mabombo rusange nabo bayakwegesheje imuhira gutyo tukoroherwa n'ukungene twashobora gukora imirimo y'isuku mu kurondera ifungurwa n'ibindi ariko ubu haraciye iminsi atanima rikoroka haba ku mabombo rusange cyangwa ku mabombo y'abakwegesheje imuhira ibyo rero biratuma ubuzima bw'abenegihugu bo muri zone Buterere butoroha namba kuko yaba umukuru cyangwa ubutari mukuru usanga biriko biragorana ukungene aronka amazi akoresha mu mirimo ya minsi yose nk'isuku kurondera ibifungurwa ugasanga biragoye
iyo bakeneye amazi yo kunywa ngo bikora kubagendesha amakinga abo nabo bakabazimba kuko ibido imwe ya maritiro 25 igurwa hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 2,500 by'amafaranga y'amarundi bikaba bitaborohera bafatiye ku bukene barimwo
hanyuma kuba bakeneye amazi meza baca bayatuma abatagisi imbero nta wundi iyo bashobora kuyakura ariko kare bikimeze gutyo bahora bayakura mu marambya ayandi bakayakura mu za Kamenge ariko ubu naho urabaha ibido bakagenda hari n'abaza bazibwe ugasanga biteye ikibazo hagati y'uwatumye amazi n'uwagiye kuzana amazi ariko nawe agize ubuntu akayashikana ibido imwe kiyirihira hagati y'ibihumbi 2,500 ku ibido imwe urumva biguma bitugora
mumenya ko iryo bura ry'amazi ya Regidezo bimaze igihe kitari gito ryibonekeza ibintu bikaba byagiye kuyangara kuva mu minsi 5 heze aho umuringoti utwara amazi ya Regidezo mu makartie y'uburaruko bw'igisagara cya Bujumbura ubomotse umushikiranganji mu byajejwe harimo amazi n'umuyagankuba Ibrahim Uwizeye amenyesha ko uwo muringoti wahenutse kubera ibyuma waruhagaze ko byahenutse yizeza abanyagihugu kwa amazi agiye kuboneka kuko batumye ko abahinga kugira ngo baze gufasha hanyuma amazi abone kuboneka vuba
imbere yo gusozera no makuru inzira leta yafashe yo gushaka gutorera ibibazo by'ubutunzi igihugu kirimo harimo n'ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ibicishije mu nama yateguwe n'intumwa ya leta umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ya rwego rushingiro numukuru w'ishirahamwe Yorikome Gabriel Rufiri zobahuza n'abandi baba hanze diaspora kugenekerezo rya 2026 zakuno kwezi mu Bubiligi ngo ni inzira idashika. Ibyo bivugwa na Frederic Bamvunyumvira arongoye Runani Sephora Rusha asanzwe aba muri ico gihugu aho wabona ko ari nyabuna uburyo leta yatoye kugira abategetsi bamwe bamwe begeranye amafaranga bishirira ku mufuko
umwitwarariko wabo n'ukuronka amahera na bose aho bishoboka hose mugaba atari amahera gukoresha mu gihugu ari amahera aza gukoreshwa n'abantu mugaba amahera yavuye mu banyagihugu adasubira mu banyagihugu ahubwo aja mu kagukaba ayo madovize barondera ngo nayo igihugu ni ukuvuga ugiye i Burundi ukarondera kugira igikorwa kanaka kugira gitere imbere ugitangura birashoboka ariko imaze gutera imbere mu raza atizanaya wundi atizanaya wundi atizanaya wundi atizanaya si by'imbeshe n'umukuru w'igihugu arabivuze kenshi anegura ingene Abarundi bameze kandi yarabizi ingene bigenda nicyo gituma rero ndababwira nti nibindi bakoze abavuye ibyo buhara bakora bidashika nko kufata inkoto kayikubita mu mazi ukibaza ngo ndacumisa amazi ntibishoboka no gutumwanya.
Frederic Bamvunyumvira abona nyabona ko leta akubandanya ita umwanya mu gushaka guca mu nzira za hafi yarekwiye kwemera ikicarana n'abarundi batandukanye bagatorera umuti ibibazo bihanze igihugu n'ubunyene tumwumviriza.
Ikibazo ni ingene leta y'i Burundi yokwemera ko yananiwe igahamagara abarundi iyo bari hose yabari mu gihugu n'abari hanze bakicarana bakavuga bani igihugu cyacu aho kigeze naha mbega tukivyura gute ko ibintu tubona birimwo birayangara canke byayangaye ariko bwe nizo nyinshi baca biha ngo bagiye kurondera ngo abarundi ngo yo bagiye ngo bagirishe manama ngo baze baratanga amahera jewe ndazi abantu babo muri diaspora bagiye i Burundi ngo bagiye kugira utwo bakora ingene byagenze baje biruka no amafaranga yabaherayo kandi muhora muvyumva muranavyumvise wawundi aja kwiba ikintu kurondera ibintu by'amazu akarindira ko iyo nzu y'ibibazo ironka akabura ibyo byose ni ibimenyetso bitahenda yuko inzira leta irimo iracamwo siyo.
Nilunga hamu duche dusozera ano makuru habanshimiye mwebwe mwese muteze yompi ano makuru mashikijwe na jewe Jean-Baptiste Bireha mugire aho muba mwubahwe na gahwane.